Baba! No! 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 Umasigiye ngo kokere ye wari nataka mbanguze twese dukikire sinabifashe nka hari gutigiye wakwezi we kwezi 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 Quasi, 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 Nakinani nama nazi nuyiragira Nao mudichira Jisanyu rinzira Nyana ninya mweru kaume Yeko nabayu umuji Ujikudi ya jize pro Ichara kasi kunebe Zineza yuko nijara wa Fongrezi menu abuturi Bibaji kwa ibchicharo Utazinezu gorao Ya indiri unyambara Kweziwe Umasijia ngongo jere ya wari Nataka mbanguzo tukesu tuchichire Sinabifashe nka hari gutigiye wakwezi we kwezi 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 kwezi
Back to rapping again, since y'all niggas is napping again. Oh my god, it's back, what happened to him? Where the fuck has it been? Is it still cashing it in? Is it still a piece to the pad and the pen? Test me before you get put out with me, come back and forth with no sissy. Me, I'm able, but you niggas can't, and it's been out with since different, please. Round things and some dickies, I don't gotta pull up on you with a blicky. Ever heard of Mogaka? That nigga straight out of Kissy. That means I see the echo amplified. 3-6s, I'm a mafia. But I ain't talking about the Antichrist. Why don't I get love from countryside? How many flows, bro, I can't decide? I got a gang that you can't divide. And I'm back with a bang, man, you can't deny. I'm gone.
Umasijie ngogo jere ya wari Nataka mbanguzo tukesu tuchichire Sinabifashe nga haru kutijie Wakwezi we Kwezi 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 kwezi
The Truck Slayer
Kwezi 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 kw